Yeni Radyo İzmir'de Amerika. İzmir'de Amerika ribandanya kwa shikizi vigani rovita arge mkinudi no mkinyarwanda. Mwilo eneza nchutumese mututeza matu kumurutume na fide niongabo. Choki mgena wagenzi vandabaya makuru kwa ya tigulia. Kandi tura ya bashikiza turi mungoza achu hija no hino kungengira zigi sagara cha Washington DC. Mundumbero ukili ndo mungira wa korona. Lazara Habiyare mye n'umunyarwanda avuga ko amazi imyaka ishika 8 yararenganijwe kuko yarashwe ari mu kasho hi'ipolisi ku Kicukiro mu gisagara cha Kigali.
Procureur General twashoboye kuvugana amaze nk'iminsi 3 mubwira nti akorwa ibishoboka byose uwo muntu wakoze icyo cyaha aregwe. Ndetse giye wasinatinye no kumubwira nabwiye ngo niba uyu muntu wakoreye icyaha uyu muturage atagaragaza uyu mupolisi wamurashe. Sete ziri ko tugiye kuzarega leta guhishira umunyacyaha.
Uwo ni Maître Béatrice Kamagaju aburanira Lazare Habiyaremye. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi HCR ryemeza ko rigiye gutangura gutahukana impunzi ziba mu isagara cyane cyane Kigali mu Rwanda kuko hariho abamaze kwiyandikisha. Ishami rya ONU ryitaho abana ku isi UNICEF risaba ibihugu bya Afrika gusubira kugurura amashuri. Ito ni idori ya makuru avuga hirya no hino ku isi. Ishami rya ONU ryitaho abana ku isi UNICEF risaba amareta ya Afrika gusubira kugurura amashure. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Diane nini nazo.
Mohamed Makifal atwara UNICEF ku mugabane wa Afrika y'ubuseruko n'uburaruko yateye kukama sigura ko ikiza cha virusi ya corona kibangamiye ubumenyi bw'abana. Fal avuga ko inyigisho ziriko zitangirwa ku maradiyo mu bihugu bitari bike vya Afrika mu ntumbero yo guhangana na virusi ya corona zidashemeye. Uwo mutegetsi asigura ko hambavu izo nyigisho atakinini izongera mu bumenyi ntizinashikira abana bose, kuba abana batagishobora kuja mu masomero vyatumye abahura bafungurirwa ku mashure yabo batagishobora kuronswa izo mfungurwa, gutyo abaharwa bakabari abana baturuka mu miryango itifise. Uwo mutegetsi yumvikanishije kandi ko ikibazo c'imbanyi zisama zitipfujwe gishobora kuzokwiyongera mu miyabaga giturutse kuri uko kutaja mu mashure. Zimbabwe nico gihugu kimaze kwishura kuri kukamuka UNICEF aho cavuze ko hataragira kwa mashure yugurura. Urunani rw'abigisha muri ico gihugu rwumvikanishije amakenga yago ruvuga ko ukugarizwa n'ubukene biri mu bishobora kubatuma badahangana n'ico kiza mu gihe bosubira ku mashure nk'uko vyahoze imbere ya COVID ya 19.
Urakoze Diane kuri iyo nkuru. Umutegetsi mukuru w'igisirikare cyafashe ubutegetsi muri Mali asaba ko inteko z'u Burundi na ONU zishigikirwa mu gihugu. Colonel Assis Migoita yabisabye uno munsi kwa kabiri abanyagihugu bama bataye ishavu ryabo ku nteko z'u Burundi n'izishyirahamwe ONU. Mu kiganiro yahaye amenyesha makuru mu birori byo guhimbaza imyaka 60 irangiye, igihugu cya Mali cyikukiye Goita yasabye abanyagihugu gucigigira inteko z'igihugu hamwe n'inteko z'u Burundi n'iza ONU zikorana nabo. Leta ya Mali imaze igihe ihanganye n'umugumuko w'abayisilamu wadutse ubwa mbere mu gihugu mu mwaka w'2012. Kuva ico gihe uwo mugumuko warakwiragiye mu bice byo hagati mu gihugu no mu bihugu bibanyi vya Burkina Faso na Niger. Inteko ibihumbi n'ibihumbi zo mu mahanga ziri muri Mali zisa n'izitagabanije ugutana mu mitwe nabo bagwanyi b'abayisilamu. Ukubizo nteko ziri mu gihugu ntivyahuriye ko na bose. Ivyasabwe n'umutegetsi mukuru w'abasirikare bafashe ubutegetsi muri Mali Assis Migoita bibaye mu gihe imyerekano y'ukwiyamiriza inteko z'abanyamahanga yatunganijwe ku mugwa mukuru Bamako no munsi kuwa kabiri. Goita yasabye kandi abakuru b'ibihugu bigize ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi by'ibihugu byo muri Afrika mu burengero CEDEAO gukuraho ibihano by'ubutunzi byafatiye igihugu ciwe inyuma ya kudeta. Mu ndwi iheze abo bakuru b'ibihugu baragabishije ko batazokuraho ivyo bihano kiretse abategetsi b'abasirikare bari ku butegetsi muri Mali bagenye abayobozi b'abasivili. Guhiga inyamaswa bita inkura mu Kinyarwanda muri Namibia byaragabanutse kuva abajejwe iperereza batanguye kubiburizamwo. Eugenie Mukanguza dufitiye ibindi kuri inkuru.
Ibikorwa polisi ifatanyijemo na guverinoma byagize akamaro kanini byavuzwe n'umuvugizi wa ministeri ishinzwe ibidukikije amashyamba n'ubukerarugendo. Uwo muvugizi yasobanuye ko aho kubona inkura yapfuye ngo batangire gukora iperereza, abari buhige izo nyamaswa batabwa muri yombi buri gihe bakirimo gucura umugambi wo kwica inkura. Uwo muvugizi Romeo Muyunda yabitangaje ku munsi wahariwe inkura ku isi, asobanura ko inkura 22 arizo zishwe n'abahigi kugeza ubu muri uyu mwaka. Zavuye kuri 46 mu 2019, 78 mu 2018, 55 mu 2017, 61 mu 2016. Mu bahigi 48 batawe muri yombi mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka 30% bari bakirimo kwitegura. Ni abantu bakekwagaho umugambi wo kwica inkura. Mu 2019 icya kabiri cy'abafashwe nabo nuko barateshejwe. Namibia ubu ifite umubare munini ku isi w'inkura zo mu bwoko bwa Tricerus bicornis zikomoka ku nkura z'umukara. 93% ziba mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Afurika. Kimwe cya gatatu cy'inkura z'umukara zisigaye ku isi ziboneka muri Namibia. Ni nayo iza ku mwanya wa kabiri mu bihugu bifite inkura z'umweru ku isi nyuma y'igihugu bituranye cya Afurika y'Epfo. Umubare w'inkura wagiye wiyongera muri Namibia bifashijwe na gahunda ya Leta yo kurengera no kwita ku bidukikije.
Urakoze Eugene. Igisasu cyaturikiye mu bumanuko bwa Libani. Amakuru aturuka mu bajejwe umutekano avuga ko cyakubise inzu y'umugwi Hezbollah. Eugene Mukankusa dufite ibindi.
Icyo gisasu cyaturikiye mu mudugudu wo mu majyepfo ya Libani uyu munsi kwa kabiri, kandi amakuru yabanje gutangazwa n'abashinzwe umutekano yavugaga ko cyakubise inzu yarimo ibitwaro byinshi bya Hezbollah, umutwe ushyigikiwe na Iran. Abashinzwe umutekano bavuze ko hari abantu benshi bakomeretse uretse ko birinze kuvuga umubare. Umwe mu bashinzwe umutekano yavuze ko Hezbollah, umutwe ufite intwaro zikomeye kandi ufite ingufu nyinshi mu bya politiki w'abashiite b'abayisilamu, wagose aho igisasu cyaturikiye kikohereza mu kirere ibyotsi byinshi. Ikintu cyatumye iki gisasu giturika mu karere karimo umudugudu wa Ayin Kana uri mu birometero bigera muri 50 uvuye mu majyepfo y'umurwa mukuru Beirute nticyahise kimenyekana. Uwabyiboneye n'amaso ye hafi y'uwo mudugudu yavuze ko bumvise ubutaka butigita. Amajyepfo ya Libani yigaruriwe na Hezbollah mu rwego rwa politiki.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasabye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gusaba Ubushinwa kwisigura ku byo icyo gihugu cyakoze ku bijyanye n'ikiza cy'umugera wa corona. Ibindi na mugenzi wacu Diane Nini Nahazo.
Mu ijambo yashikirije ari mu ngoro yiwe White House, Perezida wa Amerika Donald Trump yagirije Ubushinwa kuba imyenda muvano y'ikiza cya virusi ya corona imaze guhitana abantu barenga 195,065 ku isi yose, ikandukira 31,000,000. Mu majambo yiwe Trump yagize ati, "Nduguriye twa mugina, kino kiza kigitangura, Ubushinwa bwarahagaritse ingendo zikorwa hagati mu gihugu, ariko ntibyigeze buhagarika indege zava mu Bushinwa zija mu bindi bihugu, gutyo iyo virusi ikwira amakungu." Trump yabandanije avuga ko bigitangura, Ubushinwa n'ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo vyatanze amakuru atariyo, yavuga ko ata makuru ntabanduka yokwemeza ko abafise ino virusi atabimenyetso bagendana badashobora kwanduza abatayifise. Umwigisha mu vy'amategeko kuri kaminuza ya Osha yo mu gisagara ca New York muri Amerika ariwe Julian Ku amaze kubwira Ijwi rya Amerika ko ukwegeka iyo virusi ku Bushinwa bishobora gusa nkaho Trump arondera gushigikirwa n'amakungu mu kwemeza ko Ubushinwa ari bo nyirabayizane bwa kino kiza. Perezida w'Ubushinwa nawe mu ijambo yavuze yumvikanishije ko ingendo y'abashaka ko ikibazo cya COVID-19 gihinduka cya politiki ikwiye guterwa ivyatsi.
Ayo yaramwe amwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi muri aka kanya. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC, mushobora kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet cyo wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini Kigali mu Rwanda, haravugwa umunyagi w'u Rwanda kutakambira inzego zitandukanye ku karenganyo amaranye imyaka igera ku 8 Lazaro Habiyaremye wo mu karere ka Kicukiro. Aravuga ko yarasiwe muri kasho y'igipolisi Kicukiro n'amaginga yango yasavye kurenganogwa amaso akaba yaheze mu kirere. Ikigali ni inkuru tubaza Eric Bagira Ubusa.
Nta kintu bigeze bambyira n'icye ku nebe y'urubaho na umupolisi araza nkubiturushi wino wa munungu ari yashyamba jya wa mudamu akahitesa kimara kumugira ishyamba ahita nkubita n'isaso mu gihumbi isogera imbere mu gatuzi.
Bwana Lazaro Habiyaremye ubarizwa mu murenge wa Gahanga, karere ka Kicukiro, mu nkengero z'umujyi wa Kigali, mu maganya menshi aratekerereza Ijwi rya Amerika kaga kamugwiririye ubwo yarasirwaga muri kasho ya polisi ya Kicukiro mu kwezi kwa 2013, akeka ko uwamurashe ari mu bamukuye mu kivunge cy'abaturage ahazwi nka Kicukiro Centre akajya kumufunga atazi icyo azira. Habiyaremye asobanura ko yazize akagambane k'umugore yakoreraga, kuko avuga ko yamwishyuzaga amafaranga 100,000 aho kumwishyura ahitamo kujya kumufungisha. Mu mazina y'uwo mugore Habiyaremye amwita Kayitesi. avuga ko nyuma yo kuraswa yahise ajyanwa mu bitaro amaze koroherwa atangira inzira zo gusiragira mu nzego zitandukanye asaba kurenganurwa kuko avuga ko yarashwe yambaye amapingu n'acyaha yakoze mu mabaruwa yandikiye inzego zikomeye yitabaje biboneka ko mu kwezi kwa kabiri 2015 umuvunyi mukuru yategetse igipolisi gukurikirana icyo kibazo kandi kigafatwaho umwanzuro mu gihe cy'ukwezi indi baruwa biboneka ko yashyizweho imikono n'uwategekaga urwego rw'ubugenzacyaha CIDCP Theos Badege igaragaza ko ikirego cyashyikirirwa ubushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwa Kagarama kubera iki kibazo cyo kimaze kitarabonerwa umuti Habiyaremye arasa n'uwataye umutwe iby'iki kibazo cy'ijwi rya Amerika kimenye bwa mbere hagati mu ruku kwezi ubwo yadusangaga haberaga urubanza rwa bwana Paul Rusesabagina ahorana umurundo w'amadosiye kubera ko yakorakora cyane yereka umuhisi n'umugenzi biboneka ko harimo na yatangiye gusaza Muzindi nzego Habiyaremye yagejejeho ikibazo cy'harimo n'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro kuva mu 2013 kugeza 2019 yandikiye Perezida wa Repubulika amabaruwa atatu asaba kurenganurwa kubwa Habiyaremye akeka ko atamugeraho kuko kuri we mu bihe bitandukanye yakumirwaga n'inzego z'umutekano avuga ko aho kurenganurwa yashinjwaga gusuzugura inzego z'umutekano ajyanye ibaruwa ye ya nyuma avuga ko abapolisi bamufatiye ku Rugwiro bamujyana hazwi nko kwa Gacinya Gikondo bahamukura bamujyana kumufungira kwa Kabuga yeretse ijwi rya Amerika inkovu ku Murundi avuga ko yakuye kwa Kabuga
ubwo mageze nyine namaze iki kinini ndahakubitirwa ubwo kugeza nisa dore inkovu z'inkoni baje bankubitagwa kwa Kabuga umupolisi yaraje ankubita butinanga ngiye inkovu ya butine ngiye kukibunoho bamye atishinga amaboko hasi amaboko ngayashinga bakankubita kugikuta gucya hejuru bakankubita amaboko ari hasi anyashinze gucya
Habiyaremye yemeza ko nyuma yo kurasirwa muri kasho za polisi ya Kicukiro byamuviriyemo ingaruka ndetse no ku muryango we agakomeza asaba kurenganurwa nyuma y'imyaka igera mu 8 asiragira
nandikiye Perezida wa Repubulika muzanya ngo andenganure nk'umuntu ukunda abanyarwanda kuko uyu mupolisi wandashe yenashi nari igisambo sindi umunye politike nyisingwa nyareta ndo muturage wipagasirizo beshwe n'ibiraka ariko gose kugeza isa ko nari narenganurwa kandi bavuga ko mu Rwanda dufite ubutabera bidafite ivangura niki ariko imyaka 8 maze nirenganuza irisasu nakubiswe najye mu nana karenga gatandukanye najye kwa muzego z'ubuyobozi nkahezwa mbo rimwe na rimwe navuga ikibazo cyanjye aho yangu umu kibazo cyanjye aho bakamamagariza maze ko yokompakira bakanyana bakajya kumfunga kaba nifuze yuko bose abayobozi bakuru b'igihugu bose bandenganura nkabasha kubona ubutabera nk'umunyarwanda wahuye n'akarengane ko kuraswa
ibaruwa yavuba niyo mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka yandikiye bwana Johnston Businge ministri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta amusaba kurenganurwa Twahamagaye bwana Businge ku murongo wa telefone ntiyatwitabye ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje twari dukeneye kumenya aho iki kibazo kigeze gusa mu gisubizo yahaye uyu muturage ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa 9 bwana Businge yamusabye gukorana n'umunyamategeko we bagakurikirana iby'iyi dosiye kandi amenyesha umushinjacyaha mukuru ko bagomba koroherezwa ijwi rya Amerika yabonye inkove ebyiri kuri Habiyaremye aho havuga ko isasu ryinjiriye mu bitugu rigahingukira mu gituza hafi y'ijosi raporo ya muganga mu bitaro bya gisirikare Kanombe mu kwezi kwa 2013 igaragaza ko Habiyaremye yarashwe kandi ko bishobora kumuvira mihunga banarishingiye kwihohoterwa Maitre Beatrice Kamagaju yabwiye ijwi rya Amerika ko amaze amezi atandatu yinjiye muri iki kibazo avuga ko asanga Habiyaremye yarapfukiranwe bihura n'uko atarasobanukiwe imikorere y'ubutabera bituma ikibazo cye kirushaho kudindira yemeje ko yatangiye kuvugana n'umushinjacyaha mukuru kugira ngo hamenyekane uwarashe Habiyaremye bitaba ibyo leta ikazabyirengera
Procureur General twashoboye kuvugana amaze nk'iminsi itatu mubwira nti hakorwa ibishoboka byose uwo muntu wakoze icyo cyaha aregwe ndetse njyewe sinatinye no kumubwira nabwiye ngo niba uyu muntu wakoreye icyaha uyu muturage atagaragazwa uyu mupolisi wamurashe setaziri ko tugiye kuzarega leta guhishira umunyacyaha kuko izo nzego zose yagiyemo yagaragaza ko umuntu yamurashe yagiye ahuye n'akarengane asaba kurenganurwa none imyaka ingirinze ngana gutya umuntu yarabuze uwamurashe
uyu munyamategeko yemeje ko nubwo iki kibazo cyadindiye hari icyizere ko Habiyaremye yazashyira akabona ubutabera
Parquet General yamaze gukora iperereza ntabwo nashidikanya yuko uyu muturage Habiyaremye Lazaro azarenganurwa ntabwo nemeza ko inzego zose zikora nabi hariho inzego zikora neza
Maitre Kamagaju navuga ko raporo ya polisi yakozwe mu 2014 yikuragaho icyaha amaze ishinja uyu yunganira ko yarwanyaga inzego z'umutekano ndetse dosiye ikikirizwa ubushinjacyaha urubanza ruburanishwa adahari aranakatirwa ariko kugeza ubu minisitiri w'ubutabera ngo avuga ko urwo rubanza rwateshejwe agaciro Habiyaremye atagifunzwe kenshi yakunze kumvikana baratsirwa muri za kasho za polisi igasubiza ko baba bashaka kuyirwanya ingingo yakunze kunengwa na raporo z'abarengera uburenganzira bwa muntu mu minsi mike ishize mukuru w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko ibikorwa bitakwita irwo igipolisi cyose akabagira ubusajwe rya Amerika ikigali
urakoze Eric ishiramwe muzamakungu ryita impunzi ku isi HCR yemeza ko rigiye gutangura gutahukana impunzi ziba mu bisagara cyane cyane Kigali mu Rwanda kuko hariho abamaze kwiyandikisha Pierre Claver niyo nkuru ari mu Rwanda araduha inkuru y'Idonida.
Ishyirahamwe mpuzamakungu gitari impunzi HCR ryabwiye Ijwi ry'Amerika ko ari impunzi z'Abarundi ziba mu bisagara zitari nke zimaze kwiyandikisha zisaba ko zotahukanwa mu gihugu nk'uko n'abandi bava mu ikambi ya Mahama bariko baratahukanwa. Umuvugizi wa HCR Elise Vireshalane ntagitigire ntabanduka yashimye gutanga kuko kubwiwe igikorwa kikibandanya. Yamara yemeza ko bangana n'abazotahukanwa ku nshuro imwe nabo kenshi bakaba baba barenga gato amajana atanu. Icyo bikoze umuvugizi wa HCR yamenyesheje Ijwi ry'Amerika ko abenshi arabari bahungiye mu gisagara cya Kigali hakiyongera ko n'abari mu yindi miji nka Nyamata na Huye ari naho hari Abarundi benshi. HCR rivuga ko ririko riregeranya imyidondoro y'abo Barundi bifuza gutahukanwa ku gushaka kwabo kugira ngo nabo bazohunguke vuba. Rizo barya mbere hatahukanywe impunzi z'Abarundi ziba mu bisagara kuko abarenga igihumbi bamaze gutahukanwa mu bice bibiri kuva mu mpera z'ukwezi guheze bose hamwe bavuye mu ikambi y'Amahama. Abo bifuza gutaha basigura ko amahoro yagarutse aho bari bahunze bava.
Bona nini ndo nyanga ubuzana ko bungoye cyane avuga ati kumbe hariho okazi yo kuzaba umuntu yosubira no mu kazi kubera impamvu z'ubuzima babugoye ngaha ko nabwira n'abantu hari bakatubwira ati nego ntabwo situasiyo umutekano ntabwo iri garanto cyane abakazi babatubwiye ati umutekano ku mitumba vraiment nta kibazo ati tari raporo ya demine kenze na za demine seze biraruta vraiment ubu nta kibazo ntangora ntabwira ntabwo bazikiza ntaki ntabwo bakimara tereta abantu ko babonye kose
Nubwo biruko harabandi baba ikigali babona ko ataragera ko batahuka kuko bumva mu mitima yabo bataratekanirwa kandi kubgabo umutekano muke bahunze utaragaruka.
Natwegwe twahunze atari Burundi bwatu umugore yahukanye umugabo ni waza gucura twegwe rero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka gutunyuruza natwegwe na mutekano riyo
kwari kubanza gutora inyishu irama
ubwambi nabasaba ko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza.
HCR arigira ko rikamenyesha ko ku munsi wa kane w'igendwi itariki 24 z'ukwezi ikindi gice cy'abarundi barenga 500 bazotahukanwa. HCR rivuga ko hashobora kuba harimwo abazoba bavuye i Kigali ni Mahama. Ku ruhande rw'Burundi hoho bemeza ko abotahuka bose uko buba bangana boronkaho bashikira kuko ibibanza bikwiye byo kubakiriramwo byategekanijwe. Pierre Nkurikiye ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu umutekano ushinzwe impunzi yabibwiye Ijwi ry'Amerika mu ndwi iheze aho yari ko yakira igice kigira kabiri cy'abarundi bahungutse.
Tukifuza rero yuko zobandanya ziza kandi ziza ari nyinshi ko mu Burundi ntambamye hari mwe vy'ikibanza harabavuga ngo kibanza dufise nco kwakira abantu bake sivyo dufise ibibanza bibiri icisongore gishobora kwakira abantu 600 dufise n'iciki nazi gishobora kwakira abantu 1,200 nukuvuga ko nubwo bozira rimwe ari 2,000 cyangwa 3 twoshobora kubakira ntangomanza kugira ngo impunzi zose z'abarundi zitahukanwe mu gihugu cyabo cy'amavukiro baze basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzima bwabo babandanye ubuzima bwabo.
Nubwo hari abariko barahunguka HCR rivuga ko u Rwanda rugihaye indaro abarundi barenga 72,000 bahatse indaro. Pierre Clave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi ry'Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi mu kiganiro ku bamenyesha makuru mushikiranganje w'amagara y'abantu aremeza ko ikiza cha corona cyagabanutse bimwe biboneka cyane baravye ibipimo uko byifashe ariko akamenyesha ko kitaheze kampanye ndakira kandi sinandukiza coronavirus yatangujwe n'umukuru w'igihugu yaragize akamaro kanini cyane nk'uko umushikiranganje yabimenyesheje muri kuno kwezi umushikiranganje amenyesha ko atamuntu numwe baratora mu bipimo 3000 bakora ku munsi ari naco gituma yamenyesheje ko intambwe bageze ko ishimishije ariko yasabye abarundi kubandanya amabwirizwa yo kwirinda kuko mu bihugu bya Buraya cyasubiriye kuba ndanse n'abarundi ntibo kwijarara Inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifatanije n'abanywanyi bayo musomegwa na mugenzi wacu Desire Yatungimana ari mu Rwanda
Mushikiranganje tadendi kumana arongoye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida arashimira intambwe bageze ko yo kugwanya coronavirus kuva umuntu wa mbere afise uwo mugera yibonekeje mu Burundi mu kwezi kwa gatatu uno mwaka w'2020 muganga ndikumana aratanga ishusho y'ingene kugwanya ico kiza vyifashe mu Burundi
kuva rugamba rutanguye bitiriwe ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus tumaze gupima abantu bagira 32 n'ijana na batandatu murabo rero havuyemo abagwayi bashika amajana 283 gushika itariki 29 duteranje n'abambere baca amajana 174 turashima imana rero yuko muri amajana 174 amajana 462 bakize gushika ubu turacyafise abantu 11 bari ku miti kandi nabamenyesha yuko nta numwe ari mu bitaro afata imiti ntibarembye hanyuma muri abo twapimye muvunze neza twashije gupima harimo twapimye hanyuma yitaba imana
uwo mugambi rero wandakira sinandura kandi sinandukiza watangujwe na perezida Evariste Ndayishimiye umushikiranganje Ndikumana amenyesha ko wagize akamaro kanini cyane mu Burundi kuko ikiza ubu kidagiteye ubwoba mu Burundi ariko ko atawo kenda ko caheze
uyu mugambi uko mubibona wagize akamaro kanini kuko turavye ingene ya sanamu ingene abantu bagiye barafatwa ingene twagiye turabitaho nuko twakoze ku buryo hagize uwandura cya turondera abantu bose bagiye hamwe kugira tubapime hagize umurwaye nawe nyine tumuvure murabona rero yuko tumaze hafi ukwezi mubona yuko umugera uko wagira atangira mu gihugu uwe twasubiye kuntambwe ibereye aho bari bari ijya no hino murabona ko ariho n'intara zitafashwe n'uburere bw'ubuvuzi ariko murabona yuko abagwayi basigaye ahe muhinga Makamba no ngaha mu gisagara ca Bujumbura iki kiza turavuga yuko gushika ubu kiri su control ariko sukuvuga ko caheze nimve neza
komeko nakuze umuhinga n'umushakashatsi mu ndwara zandukira ku migabane yo munsi ya Sahara amenyesha ko kugira bamenyeshe kwikiza cazimanganye bategerezwa ko babazi uko igihugu cyose cifashe
bica mu nzira zibiri inzira za mbere no gukunga ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwarashizeho ibipimo hose ku mavuriro no kuvuga bakaba bafise aha ibyo twita le centre de dépistage sentinelle no kuvuga bakaba bafise ingene bakontorora igihugu cyose mu mpande zose bakavuga bati turaronka ibipimo 99% ku ijana mugabo tubona abaza gupimwa batera bagabanuka cyane batera biyongera muri ico gihe urashobora kuvuga uti ikiza kiko kigenda gucya ivyo nivyo rero bakunze kuvuga bati ni surveillance epidemiologique no kuvuga abafise kandi bakaba babwiye mu mavuriro ibimenyetso umuntu wese afise icyo kimenyetso bakaba bama baca mupima iminsi yose hakaba nihimiriza mu mpande zose z'igihugu muri icyo gihe inyuma y'ikiringo ashobora kwiga ibyo biharuro ukabona uti yamara turiko turabiraba biriko biraduga cyangwa biriko biramanuka muri icyo gihe urashobora kugira icyo uvuze
muganga Tadendi Kumana asaba abanyagihugu kubandanya bikingira mu kubahiriza amabwirizwa bahabwa n'abajejwe amagara y'abantu kuko bifasha byinshi amenyesha ko mu Burundi ubu indwara ziva ku isuku rike zagabanutse cyane kuko abarundi batakigenda barahanahana amaboko aho baciye hose kandi bagakaraba kenshi gashoboka agahimiriza rero abarundi kwiyongeso nziza batoyiheba naho COVID-19 yoba yazimanganye mu Burundi Desire Yatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
baramukije bakunzi namwe banywanyi bishwe rya Amerika
intumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Inama nkuru y'ubuyobozi bwa kaminuza ya Makerere muri Uganda no munsi yakoranye mu ntumbero y'ugutegura uburyo inyubako nyamukuru y'iyo kaminuza izwi nka Ivory Tower yosubira kubakwa inyuma y'umuriro wayihitanye mu mpera z'indwirangiye. Inkuru ya Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Na nubi cyate inkongi y'umuriro yatokomeje inyubako nyamukuru imaze hafi imyaka 18 ntikiramenyekana. Yari inyubako izwi cyane nka Ivory Tower kandi niyo iranga kaminuza ya Makerere ku buryo buri muntu ugeze kuri kaminuza akunda kwigeraho no kwifotorezaho. Mu nama y'ubuyobozi bukuru bw'iyi kaminuza hafashe umwanzuro w'uko ibikorwa byo gusubizaho inyubako y'amateka akomeye muri Uganda bigomba guhita bitangira kandi mu gihe cy'umwaka umwe ikaba yongeye gusubiraho. Umuyobozi mukuru wa Makerere Profeseri Barnabas Nawangwe arahumuriza abanyeshuri b'imbere mu gihugu hamwe no mu mahanga yuko ibijyanye n'amasomo yabo byose byarokotse nta cyahitanywe n'uyu muriro. Gusa hari inyandiko nyinshi zitarusimbutse.
All the documents in the Directorate of Finance, the Directorate of Human Resources.
Ati inyandiko zose mu biro bishinzwe iby'amafaranga ya kaminuza, ibishinzwe abakozi hamwe n'ibiro bigenzura imikoreshereze y'umutungo wa kaminuza byose byibasiwe n'inkongi y'umuriro. Nyamara ariko hari byinshi byarokotse uyu muriro birimo ibifashe ku bakozi ba kaminuza kuko byari byarabitswe mu buryo bw'ikoranabuhanga.
Has been digitalized and is kept safely on servers which are not in the main building.
Profeseri Nawangwe yongeye ko ibyabaye bitazahagarika ifungurwa ry'iyi kaminuza mu kwezi gutaha kugira ngo abanyeshuri bari mu mwaka wa nyuma w'amasomo yabo batangire nyuma yaho yafungiwe kimwe n'ibindi bigo by'uburezi mu gihugu mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Polisi iracyakora iperereza ku nkomoko y'uyu muriro kandi umwe mu bapolisi bari bashinzwe kurinda iyo nyubako hamwe n'umuzamu batawe muri yombi. Hari urwikekwe yuko uwo muriro waba warakongejwe n'abagizi ba nabi kuko byabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu bucya ari ku cyumweru ari nta bakozi bayirimo. Iyi kaminuza ya Makerere yatangiye umwaka w'1922 yari mu myiteguro yo kwizihiza imyaka 100 imaze itangiwe mu mwaka w'2022. Umuyobozi wayo mukuru yavuze ko intego yabo ubu ngubu ari ukureba ko icyo gihe cyagira iyi nyubakwa iranga amateka ya kaminuza yasubijweho nk'uko yari isanzwe imeze. Kaminuza ya Makerere ni imwe mu makaminuza yabanje muri Afurika kandi n'aya magingo ivuga kuba ifata umwanya wa gatanu mu makaminuza atanga inyigisho zihamye ku mugabane. Ibi bitangazwa n'ikigo gishinzwe kugenzura imikorere ya za kaminuza ku isi hose cya Times Higher Education. Ni kaminuza izwi cyane ku isi kubera ubushakashatsi mu by'ubumenyi hamwe no muri Afurika kuko yareze bamwe mu babayeho abayobozi b'ibihugu bitandukanye bakomeye. Twatanga urugero nk'uwari perezida wa Uganda Milton Obote, Julius Nyerere na Benjamin Mkapa bayoboye Tanzania, Mwai Kibaki wayoboye Kenya n'abandi bayobozi bakomeye hirya no hino ku isi. Ignatius Bahizi, ijwi rya Amerika, Uganda.
Urakoze Ignatius. Shuti mwese mukunda radio y'Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tuboneyo kandi akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Facile Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibi biganiro. Wabihagarariye ni Frederic Nkundikije na makuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikoro 10 na Fidel Niyongabo. Turabashimiye mwese mugira umugoroba mwiza, kubandanya kumviriza radio y'Ijwi ry'Amerika.